Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabyutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 17 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2018. Namakuru: igitero cyahitanye abantu babiri ku Kitabi mu Rwanda. Mu Burundi, intara ya Rumonge ni ya mbere mu bikorwa by'iterambere.
N'ubu dukeneye yuko neza twosubira tukaba ba mbere.
Twabyakiriye neza kuba twararonse ikibanza cya mbere mu ntara yacu ni mu ikomini yacu ya Rumonge no mu gihugu cyose.
Aba ni abaturage bo mu Rumonge barishimye rero. Tubafitiye kandi n'amakuru ya siporo yo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu biyaga bigarariko abanzirizwa nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Aya mwayateguriwe kandi muragezwaho na Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, we waramutse neza.
Baramutse Thomas. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe ibikorwa vya leta Abdi Fita Ibrahimu Gesi yaratanze imihoho inyuma yaho wahoze ari mu bakuru ba Al-Shabaab ahagarikiwe kandi agakurwa no mu bazo kwitoza mu matora y'intara. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri telefone ejo ku munsi w'Imana ari Mogadishu, uwo mutegetsi Gesi yavuze ko yatanze imihoho yiyamiriza ukwivanga kwa leta mu matora yimirije muri leta yo mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu, hamwe n'ihagarikwa rya Muktar Robo Abu Masur yahoze ari cegera cy'umukuru wa Al-Shabaab kandi akaba yari mu bakandida bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri iyo leta mu mareta ya Somalia. Mukuru w'igihugu cya Sudani abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwarabu agendeye Siriya kuva intambara yaduka muri icyo gihugu haraheze imyaka 8. Omar al-Bashir yakiriwe na perezida wa Siriya Bashar al-Assad ku kibuga cy'indege ejo ku Imana, nk'uko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta Sana. Ibihugu nka byose by'abarabu byarugaye ambasade zabyo i Damase biranegura inyifati ya Assad yo gukoresha inguvu z'umurengera za gisirikare no kutaganira n'abatavuga rumwe nawe. Nta ntumbero y'urwo rugendo rwa al-Bashir yatanzwe, ariko ikinyamakuru Sana kivuga ko abo bategetsi babiri baganiriye ku iterambere muri ako karere no mu gihugu cya Siriya. Umuntu agira gatanu yarapfuye jo ku Imana ahitanywe n'ibikomere byavuye ku masasu yo mu ndwi iheze mu gitero cy'iterabwoba ku isoko y'utuganuke twa Noweli mu gisagara cya Strasbourg mu Faransa. Ubutungane bw'u Faransa bwashikirije ko uyu yapfuye afise ubwenegihugu bwa Pologne. Abandi bane mwibuke ko bapfuye 11 barakomereka igihe umugabo yitwaje inkoho yarazwi ku izina rya Sherif Kate arasiye kuri iyo soko i Strasbourg ku wa kabiri w'indwi iheze, munyuma nawe yicwa n'abajejwe umutekano muri icyo gihugu cy'u Faransa. Abantu bashika 42 barakomeretse barimo umwe yababaye cyane ni nyuma yaho haturikiye gaze mu nzu y'uburiro mu buraruko bw'Ubuyapani. Ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ejo i Sapporo ku murwa mukuru w'izinga rya Hokkaido biracatohozwa nk'uko byashikirijwe n'igipolisi. Abanyagihugu baba hafi iyo nzu y'uburiro bavuga ko amadirisha y'amazu yabo yasambutse kandi n'imodoka zabo zarahambwe n'ibisigarira by'iyo nzu. Abategetsi baciye bimura abanyagihugu bagabisha ko hashobora no kwaduka irindi sanganya. Umushikiranganji wa Turukiya w'imigenderanire n'andi makungu ashikiriza ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka kwemerera mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ko Amerika iri kwihweza irungikwa rya muri Turukiya ry'umunyedini w'umuyisilamu yagirizwa kuba yaragerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2016. Umushikiranganji Mevlut Cavusoglu yabwiye televiziyo CNBC ya muri Amerika mumubonano ko mumubonano Trump na Erdogan bagiranye mu nama ya G20 iheruka kubera muri Argentine umutegetsi wa Amerika yavuze ko Amerika yatanguye intambwe zo kurungika Fethullah Gulen hamwe n'abandi bantu muri Turukiya. Umutama Gulen w'imyaka 77 yigeze kuba acuditse na Erdogan ubaba muri leta ya Pennsylvania imyaka ya baba 20, ariko Washington yaranse gukurikiza ivyasabwe na Erdogan kwarungikwa mu gihugu ciwe gukurikiranwa n'ubutungane kuvyo yagirizwa. Na y'Ubushinwa bwarahaye uburenganzira ambasaderi wa Canada kubonana n'umunye Canada gira kabiri yafashwe kumvo gushika ubuzi taramenyekana. Iryo byashikirijwe n'umushikiranganji wa Canada ajejwe imigenderanire i Ottawa. Ambasaderi John McCallone yaraganiriye na Michael Spavole umugwizatunga w'umunye Canada ejo kumusi w'Imana. Ninyuma y'iminsi ibiri abonanye n'undi munye Canada afungiwe mu Bushinwa nyene Michael Kovrige yahoze ari umudiplomate. Ubushinwa bwahagaritse abo bagabo babiri inyuma ya igipolisi cya Canada gihagarikiye umutegetsi w'ikompanyi y'Ubushinwa ikora ibyitumatumanako Meng Wanzhou mu ntango z'ukwezi i Vancouver ku mutahe watanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meng arindiriye kurungikwa hano muri Leta Zunze za Amerika kuvyaha byuko yarenze kubihano Amerika yafatiye igihugu cya Iran. Canada kirahakana ko Meng yafashwe ku mvo za politiki.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru ya hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ni amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu yatangaje ko abantu batazwi ejo bundi ku mugoroba barashe imodoka z'abagenzi eshatu mu muhanda zigeze mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo bahungira muri Nyungwe. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru.
Itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo ravuga ko icyo gitero cyagabwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu mu masaha ya saa 12:15 mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe mu Majyepfo y'u Rwanda. Minisiteri y'Ingabo iravuga ko icyo gitero cyahitanye abanyarwanda babiri gikomeretsa abandi 8. Iravuga ko abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya Kigeme kugira ngo bakomeze kwitabwaho. Umuvugizi w'Ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango muri iryo tangazo yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda cyahise gikurikirana abagabye igitero bahungiye mu ishyamba rya Nyungwe. Muri iryo tangazo yagize ati "Tumaze iminsi dukurikirana aka gace, ubu turatekereza baba bihishe inyuma y'iki gikorwa. Turimo gukurikirana abagabye iki gitero kandi haraza kugira igikorwa kuba bigize mu ruhare." Ingabo z'u Rwanda kandi ziratangaza ko umutekano w'abaturage ukwiye kwizerwa muri uwo muhanda wabereyemo icyo gitero ndetse ko urimo gukoreshwa nk'ibisanzwe. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya amakuru yisumbuye kubikubiye mu itangazo ry'igisirikare maze ihamagara Lieutenant Colonel Innocent Munyengango uvugira igisirikare cy'u Rwanda ntiyitabye telefone ngendanwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iki gitero kije gikurikira ibindi bitandukanye byagabwe mu karere ka Nyaruguru mu Majyepfo y'u Rwanda nabwo muri uyu mwaka. Mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi uyu mwaka nibwo mu karere ka Nyaruguru humvikanye ibindi bitero by'abagizi ba nabi byatwitse n'imodoka y'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata bihitana abantu babiri bikomeretsa abandi batandatu. Icyo gihe igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko abateye Nyabimata baturutse mu ishyamba rya Nyungwe ku gice gihana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Icyakora nyuma y'ibyaberaga i Nyaruguru humvikanye amakuru avuga ko byagabwe n'umutwe wa FLN uvugirwa na Calixte Sankara. Mu ijambo yagejeje ku basirikare basozaga imyitozo ya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda muri iki cyumweru, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaburiye uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda avuga ko bitamugwa amahoro.
Ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi nkaba ngo Rwanda waduha ngo rumere rushya, ajya ajya genda araguze asenge akora ibyo ashatse yikomere akomeze yifuriza u Rwanda nabi ibyo. Ariko umunsi agize uwebeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima, niko byagenda. Icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu, nta bushake, ntabwo dushotorana. Dushotorana murabizi, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera umurongo birenga turabihorera, sibyo? Ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera, cyane cyane iyo byagusanze iwawe ntabwo wabyihorera. Iyo uzadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera.
Kugeza ubu amakuru agaragara muri bimwe mu bitangazamakuru aravuga ko u Rwanda rwahise rwohereza Shinshita Bona muri Nyungwe, umutwe w'ingabo udasanzwe mu bikorwa byo guhiga Bukware ababa bihishe inyuma y'icyo gitero. Akabagira ubusaye ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, intara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu imaze imyaka 3 gusivutse, nyamara yatambutse izindi zose ibi ya mbere mu bikorwa by'iterambere mu mwaka w'2017. Fidelite Ishatse araduye inkuru irambuye.
Akanyamuneza kuzuye abanyarumonge kuva bumviye ko intara yabo yaronse ikibanza cya mbere mu bikorwa by'iterambere. Abanyagihugu twavugishije twabasanze ku Kivi bariko barakora isuku mu gisagara cya Rumonge, bahurikiye mu ishyirahamwe Dufumbatirane yihaye intumbero kugira isuku.
Byaratunejereje cyane kumva ku ikomine ya Rumonge abaye iya mbere. Twama twakoze ibikorwa by'iterambere, twama twasukuye igisagara iminsi yose, twama turi abantu turi imbere. N'ubu dukeneye yuko n'ejo twosubira tukaba aba mbere.
Twabyakiriye neza kuba twararonse ikibanza cya mbere mu ntara yacu ni mu ikomine yacu ya Rumonge no mu gihugu cyose. Twagomba ko dusisikara kwama dukora aka kazi kugira ngo ibikorwa bitere imbere. Urabona umwanda turakura, urabona isuku turiko turakora neza.
Twacyakiranye umunezero ntangere, dushishikara dukora n'utundi dukorwa dutandukanye.
Dusaba yuko bose twovira hamwe twese rimwe, bose bakaja mu bikorwa, bose bakaja mu mashyirahamwe, tukama twateje imbere ikomene yacu ya Rumonge.
Iyo ntari imaze imyaka 3 ivutse, Rumonge yahora ari imwe mu makomine agize intara ya Bururi. Mu kwigigo cy'u Burundi Petero Nkurunziza nawe nyine yarayikeje.
Rumonge iranshimisha cyane kuko iri mu ntara shasha.
Turakomera abashi cyane mu muhererezi abaye wa mbere, abakurambere bari ngaha barorera gusa. Rumonge yeje ubundi afite imyaka 3 none irabaye ya mbere. Ese yaba provinsi Rumonge yabayeho kuva kuri wa gasore bigeze kure.
Umwihwezo wo kugena ibikorwa by'iterambere byakozwe makomiye no mu ntara wabereye mu ntara ya Murambya ku munsi wa 3 uyindwi twe turasozera mu ikomine ya Bukeye. Mu ntara 18 Rumonge na Karuzi nizo zatahukanye ikibanza cya mbere ku manota 98 b'ikindwi. Intara yabaye ya nyuma ni ya Murambya yaronse 52%. Nayo ku ruhande rw'amakomine 5 yaronse ikibanza cya mbere ku manota 100%. Ayo nayagezwe na komine Rumonge, Rugazi, Ngozi na zibizo mu ntara ya Gitega arizo Buraza na Bukirasazi. Hagataho amakomine ya nyuma ari mu ntara ya Muramvya ni nayo ari munsi ya 50%. Agizwe na Kiganda ifise 48.7% na Mbuyi ifise 33.3%. Mu kwigigo cy'u Burundi yarakeje amakomine yabaye ya mbere yongeye atera intege ayafise ibanza vya nyuma.
Bo hamikino yacu twagomba gushimira amakomine 10 yabaye ya mbere nuko mwogerageza
vibanza mukwigumya hanyuma kandi turateye intege na komine 10 za nyuma kare kare jamu y'Imana yaremesha rwo yuko abambere zo abanyuma abanyuma ka abambere mwaguza ni heza rero kuba hanyuma mwikubita gashi musenge hamwe mukora bizo cyabigenda neza
iryo suzuma ryo kugene amakomine yatunganije ibikorwa by'iterambere rikogwa n'ubushirangange bujejwe ukwegereza ubutegetsi bw'igihugu no gutunganya inzego muri bikuru bikuru byishungwa mu gutanga amanota harimo ibikorwa by'iterambere byaranguwe nk'imigambi yatunganijwe amanama yatunganijwe amakomine hisunzwe ayarasanzwe tekanijwe mu gihugu cy'u Burundi amakomine asanzwe aronka ku mwaka imiliyoni 500 yikora ko mu gutunganya imigambi y'iterambere hagataho ngomenya ko miyasuzumwe amakomine 3 agize igisagara cya Bujumbura atarimwo kuko yoyo atakwigenga araronka aracari mu minwe ya meri ya Bujumbura muri komine Rumonge intara ya Rumonge Fidelite yashatse ijuru ya Amerika
Fidelite yashatse urakoze noneho dusubire mu Rwanda aho president wa Republika Paul Kagame yavuze bwa mbere ku mugaragaro ku gitotse kiri hagati y'igihugu ayobora na Afrika y'Epfo byari mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi nawe yarahari araduhe inkuru
From that time of the allegation and the outburst and so on and so forth nobody has seen the tweet
aragira ati kuva icyo gihe havugwa iyo nkuru yo gusebya nta muntu n'umwe wigeze abona ubwo butumwa bwo ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter nta n'umwe wenda mwebwe muri hano nababaza niba ubwo butumwa mwarabubonye mukaba mwabunyereka icyo gihe biba nari mu nama hanze y'igihugu mitambaza umuntu umwe wari uturutse muri Afrika y'Epfo ntese n'iki cyabaye ndakwinginze mbwira icyabaye yaransubije ati yego ndakubwira yigira hirya gato agarutse yanzaniye ibintu bitari ubutumwa bwa Twitter ahubwo yari inyandiko yanditswe n'uriya mugabo witwa David Himbara muri Canada avuga ku kinyamakuru rushyashya cyanditse ko Olivier Sebeje ministre w'ububanyi n'amahanga ibyo nibyo bintu byonyine twabashije kumenya kubijyanye no gusebya uwo mu ministre ubwo nibwo butumwa bwonyine twashoboye kubona uvuga ko umunyamabanga wa leta yacu yaba yarasebeje ministre w'ububanyi n'amahanga wa Afrika y'Epfo muri iyo nyandiko bavuzemo ikinyamakuru rushyashya bavuga ko ari icyanjye iyi mvugo ya president Paul Kagame ije ikurikira ibyari bimaze iminsi bitangajwe na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu itangazo guverinoma y'u Rwanda yari iherutse gushyira ahagaragara guverinoma y'u Rwanda yagaragaje impungenge ku bikorwa n'uruhande rwa Afrika y'Epfo bigamije gutinza cyangwa se kunaniza urugendo rwo kunoza umubano Perezida Paul Kagame kandi yanongeye no kuvuga ku mutekano w'u Rwanda agaragaza ko u Rwanda ntawe ruzendereza ngo rwivange muri gahunda ariko ruhora rwiteguye uwarusagarira kuko rutajya rujenjeka ku bijyanye n'umutekano warwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wari umubajije n'ibimwito ingabo z'igihugu zimaze iminsi zikora ntaho yabihuriye no kwitegura urugamba kubera gatotsi kamaze iminsi u Rwanda rufitanye na bimwe mu bihugu by'ibituranyi nk'u Burundi na Uganda Perezida Kagame yavuze ko ntaho bihuriye kuko iyo myitozo yo mu rwego rwa gisirikare isanzwe ikorwa ariko yanaboneye umwanya wo kwihanangiriza abashaka gushotora u Rwanda ko n'ubwo u Rwanda rutazabasubiza ariko ruhora rwiteguye warutera ibuye yagize ati ugendeye ku mateka yacu ntitujenjeka ku bintu birebana n'umutekano wacu ugukubise kera kumara ubwoba isomo twararibonye ntidushaka kwisanga twananiwe kwicungira umutekano haba mu bibazo binini cyangwa ibito Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 uyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC sporo n'imikino mu Burundi ni Evariste Nzikobanyanka
Kumbira zindwi twari turangije igano ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yari igeze ku munsi wa 18 w'ihiganwa Kansas United watanye mu mitwe na Rukinzo ngo rukino rurangira Kansas United usinze igitsindo kimwe ku busa bwa Rukinzo Atletico Olympique watanye mu mitwe n'umugwi Vitaro umugwi Atletico Olympique ni watahukanye insinzi igitsindo kimwe ku busa Leader d'Equipe Burundi Sport for Africa watanye mu mitwe na Flambeau de l'Est Ugurukino gwarangiye kunzinzi y'umugwi wa Leader d'Equipe Burundi Sport for Africa y'ibitsindo bibiri ku busa Ngozi City watanye mu mitwe na Olympic Star Urukino rurangira y'umugwi yose imwenga ubusa ku bundi Flambeau du Centre wakiriye ku kibuga ingoma c'igitega umugwi Aigle Noir w'Imakamba Ugurukino gwarangiye y'umugwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi Kuri w'Imana habaye inkino zitatu Message y'Ubujumbura watanye mu mitwe na Buja City Ugurukino rurangira kunzinzi ya Message Bujumbura y'igitsindo kimwe ku busa Message Ngozi ku kibuga Rukundo Ngozi wakiriye Legia Bujumbura Ugurukino rurangira kunzinzi ya Message Ngozi y'ibitsindo bitatu ku busa Bumamuru umunara c'ibitoke wakinye na Musongati ku kibuga citiriwe umugango Ludoviko kwa Gasore urukino warangiye Bumamuru utsinze Musongati ibitsindo bibiri kuri kimwe ku munsi wa 18 wihiganwa umugwi Aigle Noir no kiza ku isonga vyifata kibanza uri mu kibanza ca mbere n'amanota 45 mu kibanza ca kabiri hari Musongati ufise amanota 38 Buja City no gatatu n'amanota 27 umugwi wa kane ni Ngozi City ufise 26 umugwi wa gatanu ni Vitaro ufise 25 Le Lier uza mu kibazo cya gatandatu n'amanota 23 mu kibazo cy'indwi hari Bumamuru nawe nyine ufise 23 mu kibazo cy'umunani hari Leader d'Equipe Burundi Sport for Africa n'amanota 22 Message Ngozi ni w'icenda ufise amanota 22 ubw'icumi hari Flambeau de l'Est n'amanota 21 ubw'11 hari Rukinzo n'amanota 21 ubw'12 ni Kansas United n'amanota 20 ubw'13 ni Atletico Olympique ifise 19 ubw'14 ni Flambeau du Centre nawe nyine ifise 19 ubw'15 ari Olympic Star n'amanota 18 ubw'16 ari nabwo bwa nyuma hari Message Bujumbura ufise amanota 18 ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB cyarashize ahabona imigwi izokina mu ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri ku rwego rw'igihugu umugwi A ugizwe n'imigwi ya Burundi Sport Dynamique yo mu gisagara ca Bujumbura ubwa kabiri haza Les Elephants y'Ububanza ubwa gatatu ni Regimes Athletique y'Ubujumbura ubwa kane haza Interstar wo mu gisagara ca Bujumbura ubwa gatanu hari umugwi wa gisirikare Muzinga ubwa gatandatu hari Rumonge City wo mu ntara ya Rumonge ubwa indwi haza Volontaire wo mu Kanyosha ubwa umunani ni Aigle Noir w'Imakamba mu mugwi B hari Busoni Star wo mu Kirundo ubwa kabiri haza Butare City w'Ikayogoro mu ntara ya Makamba ubwa gatatu hari Lumiere wo ku Mwumba ubwa kane hari Delta Star wo mu Gatumba ubwa gatanu haza Musu Sugar wo mu Rutana ubwa gatandatu hari Royal FC wo mu Ravza ubwa indwi hari Top Junior wo mu Kayanza ubwa umunani hakaba hari Unite FC wo mu Yinga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste reka Jean-Claude akwakire kuri siporo n'imikino mu Rwanda volleyball n'umupira w'amaguru mpuzamahanga Jean-Claude Munyandinda rero
mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa gatanu ari nawo watangiraga icyiciro cy'imikino yo kwishyura phase retour guhera isa 5 z'amanywa ikipe ya Kirehe Volleyball Club yahuye n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Karongi mu mukino wabereye ikirehe Kirehe Volleyball Club yabonye amanota yayo 3 ya mbere kuva shampiyona yatangira itsinze IPRC Karongi amaseti 3 ku busa kuri stade ntoya y'Iremera habereye imikino ibiri guhera isa 9 ikipe ya Gisagara Volleyball Club yahuye na IPRC Ngoma Gisagara yorohewe n'uyu mukino yiyinyuguza IPRC Ngoma yitsinze amaseti 3 ku busa umukino wari utegerejwe na benshi ni watangiye isa 11 hagati y'ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club n'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB warangiye Reg Volleyball Club itsinze UTB amaseti 3 kuri 1 Origine ntagengwa wigaragaje cyane muri uyu mukino aradusobanurira ibanga ikipe yakoresheje ndetse anagereranye Reg Volleyball Club y'uyu mwaka niyo muri shampiyona iheruka.
Narindi banga no gukora turakora cyane hano muri Reg kandi buryo udakora ntabwo ugira high performance. Ubwo n'icyo nababwira ni ugukora cyane nta kindi. Urebye amaraso mashyashya yaje murabona ko hari ikintu kiri mu cyahindutsemo yaba gukanira yaba mikirire n'amahere mubona ko yarakenewe cyane. Nicyo navuga rero nibyo tandukanwa kandi twese ubona ko tugenda twuzuzanya hagati yacu.
Intego nyamukuru ya Reg Volleyball Club ngo no gutwara igikombe cya shampiyona nkuko bivugwa na Robert Ndabikunze ufite inshingano zo kwita ku buzima bwa buri munsi bw'iyi kipe.
Intego dufite ni igikombe. Ni igikombe niyo objective ya mbere. Gusa urabona ko amakipe yose arakomeye. Nuko urwana kugira ku munota wa nyuma, urabona ko amakipe 3-4 ya mbere mu shampiyona, ni amakipe akomeye yakubana. Uyu munsi uratsinda, ejo ushobora gutsindwa, ariko byasaba gushyiramo imbaraga cyane no gukomeza kugira ngo objective dufite tuzayigereho.
Ku ruhande rw'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB ngo hari akantu gato Reg Volleyball Club yabarushije kugira ngo ishobore kubatsinda. Twumve Aimable Mutuyimana, kapiteni wa UTB, unafite icyo yisabira abakinnyi bagenzi be.
Mu by'ukuri uyu mukino ni umukino wari ukomeye cyane, amanota yasaga nkaho yari yegeranye cyane, ari umukino ugoranye cyane pe. Reg ikintu ibashe kuturushaho ka kantu k'aka experience gato cyane, abakinnyi bo baramenyeranye cyane mu by'ukuri, setting na attack zabo baramenyeranye na defense, babona ko bamuvinga cyane kuturusha. Gitakaye kubera ko nibyo amakipe atatu nabo even nubwo badusubiza matches ntabwo bazavuga ati turatsinda. Nta muntu wizeye igikombe, twese turacyafite amahirwe angana, gusa no kwitsinza ahangaha mostly ishobora gufata umwanya wa mbere, ariko still muri playoffs twese turahura. Ngiye ikintu saba bagenzi banje ni ukureba amakosa atubaho igihe cyose dukinnye na Rege, igihe cyose tukubasha kuyakosora, kuko iyo tuyakosoye natwe tukubasha kuyitsinda amaseti ndetse atatu kubusa byashoboka.
Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu wa shampiyona, ikipe ya mbere ni Gisagara Volleyball Club ifite amanota 18 mu mikino 7, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Reg Volleyball Club ifite amanota 17, UTB Volleyball Club ikaza ari ya gatatu n'amanota 18. Ikipe ya kane ni IPRC Karongi n'amanota 8. Ku mwanya wa gatanu turahasanga IPRC Ngoma ifite amanota 7. APR Volleyball Club ni ya gatandatu ifite amanota 5. Ya karindwi ari nayo ya nyuma ni Kirehe Volleyball Club ifite amanota 3. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru muri kimwe cya 16 kirangiza mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mu mupira w'amaguru muri Afurika. Ejo ndi kwa gatandatu, ikipe ya Mukura Victory Sport yo mu Rwanda yahuye na El Hilal Ubayid yo muri Sudani. Muri uyu mukino ubanza wabereye muri Sudani, amakipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzabera kuri Stade Huye i Butare mu mpera z'iki cyumweru. Kabibutsa ko ku ntera y'amajonjora y'ibanze, ikipe ya Mukura Victory Sport yari yasezereye ikipe ya Free State Stars yo muri Afurika y'Epfo. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Soki ya nikushike, mami njo karibu na mi. Ungwina ngufumbate, mazi tuukate. Nye merira none, bikwereke yose. Sorry, singu wagana. It's just a dance, I wanna see you dancing. It's just a dance, I wanna see you dancing. It's just a dance, I wanna see you dancing. It's just a dance, I wanna see you dancing. I won't be rude, I'm a gentleman. Yeah, moody mood. 1, 2, kuri kidding, I'm gay. Uri show kuri dancing. Mbe wabagahe lady, kunari narabuze. Uwa tuhuza nkawe. Don't worry, just be cool. Oh, it's just a dance, I wanna see you dancing.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru nahangaho umurije, ariko ntimugiye kure kubera ko ibiganiro bikomeza. Mukomeze munogerwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.